ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Isanga mwumva n'isi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. No munsi ni umunsi wahariwe kugwanya itabi ku isi. Tugiye kuganira ku ngaruka zayo n'ibiriko birakogwa mu kugwanya iyo nyifato canke iyo abandi bita ingeso igiramira amagara y'abantu. Kaze mwese mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Nomero yacu mushaka guhamagara ko ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1 mwese muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri Isanga ni muri kano kanya muri kumwe na Oriane Itangishaka. Icivugo cy'umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya itabi ku isi muri uno mwaka w'2017 ni itabi umwansi w'iterambere. Kuri uno munsi wahariwe kugwanya itabi, ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS yiteguriye gushikiriza ingingo zikwiye gufatwa n'amareta ku isi hamwe n'abanyagihugu mu ntumbero yo gushyira imbere iterambere no kugwanya iki kibazo gihanze isi yose. Zimwe muri izo ngingo zijanye n'ishigwaho ry'amategeko abuza ihamagarira kuvuga publicite y'abantu kunywa itabi, ukuduza amakori ku rudandazwa rwazo, hamwe no kubuza abantu kunywa itabi mu nyubakwa zirimwo abantu benshi canke inyubakwa z'amareta. Dr. Margaret Chen, umuyobozi mukuru wa OMS, avuga ati itabi ribangamira twese. Izo ngingo zijanye no kudaha no kurandurana n'imizi ingeso yo kunywa itabi zofasha ibihugu gukingira abanyagihugu babyo bagera ku mamiliyoni ingwara nyinshi no gupfa bivuye ku kunywa itabi. Bavuga kandi ko byofasha kugabanya ubukene. Mu cyegeranyo cyateguwe na OMS ku nshuro ya mbere basanga kandi kugwanya kino kibazo bigabanya ititugwa ry'ibidukikije kuko bavuga ko imyavu y'itabi irimo ubumara bubi butandukanye bushika ku bwoko ibihumbi ndwi. Si ibyo byonyine, OMS ivuga ko kunywa itabi bibangamira ibikorwa bizana iterambere mu miryango, hakaba ihitamo ryo gufungura nabi kandi bikanakwiza impemu mbi mu mazu. Twari twifuje kuganira n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi mu kuraba utwigoro turiko turakogwa mu rwego rw'igihugu rw'ubuvuzi mu kugwanya itabi, ariko twabakenye. Ariko hariho n'amashyirahamwe atandukanye ariko mu bikorwa byo kugerageza kugwanya no guhamagarira kugwanya itabi no guhamagarira abanyagihugu cyane cyane abakiri bato mu kubungabunga amagara y'abantu kutanywa itabi. Tugiye rero kuganira n'ishyirahamwe ry'abanyeshuri biga mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi, mu gisata cy'ubuganga nako murantunga muri Université y'u Burundi, Association Burundaise des Étudiants en Médecine. Iryo shyirahamwe ni ABM. Imwe mu migambi yaryo ni kugwanya indwara zitandukanye zitandukira harimo iziva ku kunywa itabi. Mutumire wacu rero ni Frank Nziza arongoye ABM. Frank, ndakuramukije kaze mu kiganiro muri Isanga.
Yeah.
Allo Frank, uranyumva?
Ego, ngize nti ndakuramukije nanje ndabashimiye kubona mwana.
Ego. Frank, hari ibiharuro vyerekeye ibitigiri vy'abanywa bitabi mu gihugu canke mu mashure byo babihari muri iki gihe kugira ngo dutangure ikiganiro twumve neza uko iki kibazo cyifasha.
Neza nta biharuro vyerekana neza ukuntu byifashe mu Burundi muri rusange. Nuko tugerageje gufatira ku bigo bito byagiye birakogwa hirya no hino. Turashobora kuvuga nk'icigwa citwa gitse cyakozwe mu 2008 cyarerekanye yuko 4.6% igwaruka bavuga yuko bamaze kunywa itabi. Ikindi cigwa mfatira ko ni kimwe mu vyigwa byakozwe mu mpera z'amashuri bitatezwe neza. Hari ikigo cyakozwe mu gisagara cya Bujumbura cyo cy'ibiharuro bihejeje n'ubuga 19 n'ubwoba bavuga yuko hariho ibice 27% by'abagizwe kwigitohoza kandi rwaruka bari bavuga yuko bamaze kunywa itabi bashikanye imyaka 10 bamaze kwitabi ni ukuvuga ibice 27%. Naho turaja mu biharuro byinshi dufatiye aho biraboneka neza yuko itabi ari kimwe ikibazo hano wacu.
Uravuze zisubiremo neza, uravuze ati basanze ibice 27% by'abana bafite imyaka 10 banywa itabi.
Oya, ni ukuvuga ni ibice 27% y'abagizwe kuri icyo cigwa bavuze yuko batanguye kunywa itabi imyaka irindwi ya 10.
Ni biharuro bihambaye cyane kuri iyo myaka yaba baba baratanguye kunywa itabi. None akenshi abari mu byerekeye ubuvuzi musanga abantu batangura kunywa itabi bigenze gute canke biterwa n'iki cyane ku bakiri bato?
Muri ibyo byigwa nyine byagiye birakogwa umuntu agiye arasoma novuga ishu zagiye ziratangwa na n'ubwo rwarukana cyane benshi bavuga yuko baritangura ari nk'agaku k'abagenzi bavuga bati reka dupime twumvirize kumwe rimeze. Abandi nabo bakavuga bakabibona hajya mu marere si babona umenga ni ibyo bigezweho hanyuma bakabigira amangeza mugabo bamaze gutangura kugira ngo babivemo kenshi na kenshi kenshi kugwaruka usanga aba ari ibyo nyine araga kuko ari kubibona abandi bari kwarabigira ibyo kenshi usanga bituma ubugwaruka batangura
babibona ku marere se cyangwa bakabibona ku bagenzi babo. None ko bari mu buvuzi mwebwe muri mu buvuzi n'ivyo umuntu aturuka tuvuge nko mu muryango w'abanywa bitabi naha batakuriye muri uwo muryango arashobora kuzogira iyo nyifato canke iyo ngeso yukwipfuza kunywa itabi?
Ego cyo kibazo kirakomeye rwose kuko kenshi abana bariko barakura kenshi basubiramo ibyo babona bakuru babo bagira kuko babona umenga ni urabona niyo umwana ariko ariga kuvuga kuvuga ibyo yumva no mu kwiga gukora usanga ari ibyo ariko arahoha aho ibyo abona bakuze bariko baragira. Iyo abonye rero nko muri iyo nzu banywa itabi arahava akavuga ati noneho yongera ni iyo ngeso nziza ibyo havafata ni ibyo byiza hamagahava rero nawe bipima akaduhava nawe abari mu nywa itabi.
Nkuko batakuriye muri iyo miryango ariko tuvuge nk'umubyeyi yaranyoye itabi uwo mwana ko muratana bibonye wewe ku bijyanye n'amagara yiwe se niyaba yaranyoye itabi cyangwa nyina ku bijyanye n'amagara yiwe mu maraso hari ikintu coba kiriyo kivuga giti uko kwifuza kunywa itabi coba kirimo cyangwa ibyo akenshi ni ingeso gusa
ikintu kiba kirimo ngaho nuko mu bisanzwe umuntu yari karakunywera itabi iruhande hari icyo bita tabagisme passif no kuvuga yuko nawe uri kurinywa gusa ntuburi kunywa urugero rungana n'ibyo we aba ari karanywa no kuvuga nk'umukenyezi yibungenze ari karanywa itabi no kuvuga umwana ari mu nda nawe nyene ingaruka mbi ziramushikira ubwo nta wuhava acavuga ngo kuba umubyeyi yaranyoye itabi ngo bituma umwana nawe nyene azonywa itabi mugabo nabyo nyene karimo kubera yuko itabi rirafise ukuntu rikugira kugira umuja icyo twita dependance ugiye nyina yuba yarabinyoye cyane rigahava rigashika no mu maraso rigashika no mu bwonko bw'umwana arahavanya umwana nawe nyene mu bwonko bwiwe yumva umenga iyo akuze hariyo akantu kukomba itabi kuko ubwonko bwiwe buba bwaramenyereye yuko ubumara bwa nikotine jayo bigahava nabyo nyine bituma bimujana kunywa itabi icyo umuntu yokwita facteur de risque n'ibintu bikujanayo ego
abisigaye neza cyane urakoze none niyo muganiriye n'abanyeshure banywa itabi uburyo babukura heko abenshi tuganira nabo bidoga cyane ko badafise ubuzi ko hari ubukene bwinshi muri iki gihe abanywa itabi uburyo babukura
uburyo mu bisanzwe ni naho rero haca haba ikibazo gikomeye kuko ni itabi ni nka kujya kwinzoga umuntu amaze kuba yaritanguye kurinywa ikandetse rero rigatangura kumugira umuja niko navuga akaba ari afisiyo dependance atagishobora kuyihera kuvuga ni hamwe abana utusanga batanguye kwadukana ingeso mbi z'ukwiba muhira kugira ngo bashobore kuronka ayo mahera cyangwa ugasanga bagiye urabona nk'abana baba batari mu bisagara bagiye nko hagati mu gihugu ugasanga bagiye nko mu mirima imwe mu itabi bagiye kwiba ahantu riri hanyuma bakagenda kurisogota mu bisho ni ukuvuga ngo kubona umwana abashaka itabi cya bimujyana ahubwo mu ngeso mbi ndetse zizahava zigira n'ingaruka mbi kuruta n'igitabi yerekaranye
muri iki gihe mwebwe muri mu mashure haribonekeza uretse itabi ryonyine haribonekeza ubundi buryo bwo kunywa nk'uko uvuze gusogota ibyo byatsi n'ibindi haribonekeza ubundi buryo bw'abanyeshuri banywa ibindi bitari itabi zigugwa nko mu mabutike
ubundi buryo novuga umuntu yo
nk'ibiyayurabwenge
ni ukuvuga kenshi kunywa itabi kenshi kunywa itabi kujyana kunywa n'ibindi byayuramutwe kubera hariyo nk'abantu bafata itabi bakarivanga n'urumogi agafata nk'ajya ari itabi agakurayo dukeyi agashyirayo urumogi kugira ngo niyerekaranywa itabi nta n'uwuhava amenye yuko arikanywa wa rumogi kubera bagira ngo ariko yitumurira agatabi nabyo byo gushika ubu nta tegeko na rimwe ribihana ubwo kunywa urumogi birahanwa n'amategeko ni ukuvuga ngo iyo afashe rwa rumogi akaruvungurira muri wa musogoto w'itabi ntawuheza ngo bamenye ikindi nacyo umuntu yovuga ninovuga n'ibintu byadutse tutahora tubona kera twahora tubibona nk'ubure mu bindi bihugu ibyo bita shisha nabyo nyine ibintu ikintu kimeze nk'umusogoto w'itabi mugabo gifise novuga umupira muniniya ujya mu kindi kintu bashyiramo ibintu bitandukanye bo abagitandaza gushika ubu ngaha mu bubari butandukanye hano mu gisagara cya Bujumbura bo bavuga yuko ata kintu na kimwe kirimo coba cerekeye itabi cyane ibindi biyobyabwenge ubwo twebwe
Frank mbere yo kubandanya sigura neza icyo kintu cyitwa shisha kumbure n'abavyeyi cyangwa abandi bari ko baratwumva bagisobanukirwe neza shisha ni igiki kimeze gute
shisha ni kintu cyaduhaye muri biriya bihugu byo muri Aziya ari buseruko cyahora gikoreshwa kuva na kera mu gusogota itabi umbura bamaze kureba amaredi bamaze kukibona kiba ari ikintu kimeze
nk'agakono
hanyuma kikaba gifite umupira muremure ariwo umuntu azana ku munwa hanyuma muri ako gakono nibo baheza bagashyiramo ibintu bitandukanye bashobora gushyiraho itabi bashobora gushyiraho ibindi bimoga neza kugira ngo umuntu amotegwe neza hanyuma rero niho mu nyuma ubutandukanye aho muri ako gakono bashobora gushyiraho ibintu bitandukanye bakaca bashyiraho n'akantu kameze ikara gatuma gaturira ibyo bintu
kazana imyotsi
gatuma ukenya mwotsi umuntu ashobora gukwega tutahora tubona mugabo ubitanguye kwibonekeza cyane cyane hano mu gisagara cya Bujumbura
utaba bigurisha bavuga ko atabiyayurabwenge birimo
gushika ubu bavuga yuko ibyo bintu bakwega harimo moga neza gusa mu gushikira bira cyangwa cyangwa kuko nta bizwa birakora nta babijejwe rero mu gushikiranganje rw'amagara y'abantu baragenda ngo barikurikiranira hafi barabe yuko ibyo bintu atangorane byo bitera ku magara y'abantu.
Urakoze cyane Frank Radi, ijwi rya Amerika, isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga, aho no munsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu, no munsi wahariwe kugwanya itabi ku isi, munsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya itabi kuri no tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu. Kino ni kiganiro gijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi rya Amerika. Tuje ku murongo dutangure kwakira abanywanyi bashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Tubibutse abari twumva nimero yacu hano ku ijwi rya Amerika mushobora kuhamagara ko ni 1-202-441-931. Ndasubiramwo 1-202-441-931. Tuje ku murongo twakire Innocent, uratwumva? Namahoro neza Innocent, duhamagaye uri he?
Kidamu kitakara cha Bujumbura mu Kanyosha.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Ya ni icyumviro, umva kuko kwa rukarumwe cyane hariho ingaruka nyinshi ikuye cyane biratuma biratera indwara mu mutwe kandi ni bibi cyane. Itabi bakwiye kuryiyamiriza nk'aho babigaragaza benshi baranywa nk'urumogi ugasanga ntibakwita ubwenge neza, ugasanga benshi iyo bagiye ku ishuri bagenda banyoye itabi mu gusanga abana barafite nk'ingaruka mbi. Barakwiye kwiyamiriza nk'aho banywa itabi bakiri bato bato, hanyuma bakaba n'indyo ntego irwanya kubera itabi ni ribi cyane. Iyiriyoye no mu mutwe biratuma bikagera n'ubwenge bwinshi cyane no ku ishuri n'ibyiza n'ibyiza bikurikirana neza.
Innocent, uravuze ko itabi rimeze nabi cyane kandi rifite ingaruka mbi nyinshi. Hari ibyo uba warabayemo cyangwa waranyoye kugira ngo uduhe kumbure ubuhamya temanyaje y'ingene zagenze?
Yewe uko mbona abandi barinywa nkabo twigeze kugendana kubera ko nta tabi nanyoye, baramererwa nabi mu mutwe, ukamengo iyo umuvugishije ukamengo hari akantu abura mu mutwe. Iyo umubariye n'ikintu kubera yamenyereye itabi, ibintu by'amadroge n'ibintu by'urumogi, umengo ntakwije no mu mutwe, umva itabi ruza bakwiye kugeza kugira neza cyane bakaba nk'impanuro ntaho banywa itabi bataragera. Itabi si byiza ku bana bato bato mu kubika itabi.
Urakoze cyane Innocent. Frank, kuri icyo nyine Innocent avuze cyerekeye kuba itabi nk'uko bizwi neza rigira ingaruka ku bwenge bw'umuntu, nk'amwebwe muri mu ishure abanyeshuri banywa itabi, avuze ati usanga badakwije neza mu mutwe, hari ingaruka ziboneka muhora mubona kenshi mu bo mwigana canke abarikoresha ku bijanye n'amanota yabo?
Mu bisanzwe itabi ryafise ingaruka mbi nyinshi cyane rwose ku magara y'abantu. Mugabo itabi kumwe n'isanzwe rigira ingaruka mbi bukwi na bukwi, ikintu kenshi na kenshi usanze kikangaruka mbi nyuma y'imyaka myinshi. Kenshi na kenshi ni imyaka 15-20 cyangwa irenga. Ni ukuvuga gusa ikintu gishobora gutera ingorane ku byerekeye itabi novuga mu minsi ikurikira ni uko nk'umuntu arinywa kamwe nababwira kimwe cy'uko riba ryarakugizekuja, ugasanga iyo urigomba mera nk'umuntu yabaye nk'ijujo, kuko umumenga nta kindi kintu na kimwe cyotorera inyishu ingorane ubufite nyamwanya atari kubironka. N'abundi wo nta woja ngaho ngo avuge yuko umuntu iyo yanyoye itabi acahava akaba umuntu yasaze mu mutwe, hari ingorane nyinshi cyane rwose zize ku bintu bitandukanye yaba mahaha ya mutima yaba niki gabo bwonko ingwara nyinshi cyane gose na mugabo ntawuvuga yuko nabukwe.
Urakoze reka tubandanye ku murongo twakire na Prudent. Prudent uratwumva?
Ndabumva cyane.
Amahoro Prudent.
Nimore.
Kibazo cyane cyumviye?
Cyari kibazo nagomba kubaza uwo mutumire. Yavuze yuko umwana atanguye kunywa, ashobora gutangura kunywa itabi afite nk'imyaka 10. Nagomba mbaze ibyo tabi rizomugira consequence haize bo inkwiri kizibi haize igihe kingana iki? Bose ni igihe ni kimwe cyane bivana n'igihe umuntu ababayeho ibyo yo bitwishura. Akabazo kagira kabiri kagufiya, hariyo abantu bavuga yuko banitabi ari uko ngo mu gihe bashavuye baca yakira akatamo itazi ngo akumva araruhutse. Utubazo twanjye twarutwo. Iyo bakoze
urakoze Prudent. Reka twakire na Gerard. Uratwumva?
Ego ndabumva cyane, mwakomeye.
Amahoro neza Gerard.
Ego mwakomeye muri Amerika.
Turaho turashima namwe.
Ego nako turashima.
Ikibazo cyane cyumviye.
Ego mene kuri cyo saraba iyo sije ma bizere ni sije vrema itomwe cyane kuko urabona amakara y'abantu ni kintu cya mbere cy'ingenzi mutegeza ugirangiye nda arakikiriye ayo se ingaruka nziza se ingaruka mbi ko bijya hose kandi majama kera afite ingaruka mbi nubwo aba bagira ibyitwazo mu mashavuye ko kuri mwango abanyeshuri kenshi bari kwezera mugabo ibijya hose birafite ama efekti negative agenda aribonekeza ko umuntu anywa imyaka myinshi rero hari nk'abantu ngango yenyewe kera kuva ngo akiri muto gushika umutambasanga ageze mu myaka kasuwa santa da sinkande basanga ahayese ajya mu kinga sambi ugasanga isi yagenda akora kubera iki yani yose yinjira mu mubiri arashikira ijya boriza mu maraso maze kujya mu maraso hama igiti kigu ibiti amahari ndashikirwa dimo vrema itabi afite ingaruka mbi nukumwe gusa nuko abantu bohimiriza ushikanamagara abantu bakabona yuko itabi cyane cyane nk'abantu bahura nk'abatabi ahantu hari abantu benshi mu masoko yatangiye mu masengero y'amakoraniro atandukanye vrema n'ibintu bisanga bigira ingaruka mbi cyane rwose yavuze zose zakoreshaga ku mukunwa bakoresheje ubasisa mu mubyeyi majuru
ikimwe yasiguye cyitwa shisha bashira mu mazuru ndakeka cyane mu kanwa araza kudusobanura
gusa nako nyene azima yego umva rwose aho mazuru cyane mu kanwa none umwotsi ari umwotsi ugenda mu munsi muri ndani mu mubiri w'umuntu umva ugenda kwangirinda amagara y'umuntu
ariko
kimwe gusa iyo abanyeshuri bakunda kukwitwaza ngo barinyoye ngo asaza kuri sirabisi ngo bakaboroka cyangwa ku mashuri atandukanye ibyo ari amashuri meme no mu maritse nk'abantu inatse kuri se nabo mu mwaka gushaka abanyeshuri cyangwa nk'iterwa sanati turi mu wese urumva kuraje yo kuboroka cyangwa kugira ane ibyo benshi rabyitwaje twenda nasaba kubaza uwo muntu yuko ibyo bintu byabikanye isano yuko yaboro yuko umuntu ari nkoye yabye si umuntu ashavuye kuzavura ishobora guhera cyangwa iyo umuntu ari mu yaronka yo assimilation iyo hoho bifata yo nafite ibyo ni kwita ibyo ni mentalite bahabaje mu mutwe ashaka maze ko ibyo bivuga yo bafite cyangwa ndo mu bazi ikintu bene ibyo ko ariko arahibirwe ko ibintu byose bishobora kuba ari bibi bitabi ego ariko ndakora kugira ngo ibintu byose byo mu
icyo bariko barakora kugira ngo bahanurire bahimirize abantu kutarinywa. Urakoze cyane Gerard. Ndakeka Frank yumvise ikibazo n'icyumviro cyawe. Reka tumuha akanya abishyire mwe na Prudence na Prudent. Frank duhereye kuri Prudent, ikibazo ciwe abajije ca mbere cerekeye umwana w'imyaka 10 yatanguye kunywa itabi nk'uko twavyumvise muri ico cegeranyo mwasomye cyakozwe mu myaka yahera atangura kubona ingaruka zavyo ryari ico bashikiriza muri ico cegeranyo.
Ego kwa arakotwa kuri cyo kibazo kuko ni kibazo gikomeye ko abana bakiri bato batangura kunywa itabi. Icyo bivuga ko uko umuntu atangura kunywa akiri muto niko ingaruka mbi yaraziba mbi cyane rwose. Ibyo nabyo bisigutse kuko mpereye ku bwonko ubwonko bw'umuntu mu bisanzwe bugenda burakura nabo nyine uko akura ni icyo bita maturation. Iyo rero umwana atanguye kurinywa akiri mutoyi ni ukuvuga yuko ubwonko ntibuba burakura ngo bushikaho bumera nk'ubw'umuntu akuze. Iyo utanguye rero kubuha ibyo biyayuramutwe hakiri kare ni ukuvuga yuko buca butangura kononekara. Ni nka bimwe bavuga yuko ni nko kwamura icyamwa kitarakomera mu bisanzwe ego uca butangura kononekara hakiri kare. Ari nacyo rero gituma kenshi na kenshi nkava ndakigaruka ko nicyo gituma kenshi ajya amashyira hamwe akora ibintu by'amatahi usanga agomba cyane gushyira inguvu yuko abantu borinywa hakiri kare kugira ngo bazokure navuga bariko bararinywa kugira ngo babandanye baronka abari gusa. Ndabure nongeregeje kubandanya kuri ibyo by'ingarukambi. Ingaruka mbi iyo umuntu yatanguye kurinywa hakiri kare nazo nyine izo ngaruka mbi zizoza kare kandi zizoza ari mbi kuko yatanguye kurinywa hakiri kare ubwonko ntiburakomereka ndetse n'ibindi bibazo by'umubiri biba biramera nk'iby'umubiri akuze nyine kugira ngo bishobore kwirwanya niko novuga. Icyo niko nogisigura ku cyerekeye ingaruka mbi ku mwana kiri muto afite nk'imyaka cumi cyangwa iri mu gihe cya cumi. Hari ikindi umenga yabajije kivuga
Twidanajera bagarutse ku cyerekeye uko kuntu abantu bakoresha itabi bakavuga yuko ribafasha gutekana muto cyangwa kubafasha kuboroka cyo mu kivuga
icyo nakivuga ko ubwa mbere novuga yuko icyo kintu abantu bagifate neza nta ngaruka n'imwe nziza ifise nta na rimwe. Nicyo gituma atari kujya ku inzoga bisanzwe kunywa itabi nta kuvuga ngo nywe rimwe nta na rimwe yemerewe ku inzoga baravuga bati unyoye kamwe ntacyo bitwaye ubwa itabi nta na rimwe riba ryemerewe kuko icyo kivuga yuko riruhura nacyo siguro novuga yuko isanzwe kuko ni imeze nk'ibindi byose bikabura ubwenge kuko nabivuze imbere yuko mu itabi harimo ubumara butandukanye harimo n'icyo bita nikotine nayo mu bwongo bw'iwacu turafise ubuhimba novuga bwakira nikotine icyo bita ma receptor ya nikotiniki. Iyo rero iyo nikotine yo mu itabi igiye igashikira utwo duhimba two mu bwonko biratuma bikabura ubwenge ukumva umenga urikura meregwa neza niko ibiyayura mutwe byinshi usanga bimeze mugabo muri uko kumeregwa neza nta kintu na kimwe biba bivuze kuko iby'akanya gatoyi kandi wumva ugereranyije n'ingaruka mbi urikubiga usanga ata kintu na kimwe biba bimaze. Wanashaka ngiriye ko ntanga n'akarorero n'abantu ibyo abaganga bariko barabafasha kuheba itabi usanga kenshi imiti ikoreshwa ikozwe muri kimwe kugira ngo umuntu ufashe yuko ubwonko bwomenyera ko uza uragabanya duke hanyuma iyo nikotine agatabaza.
Urakoze cyane. Tubibutse ko muri kumubiza radio Ijwi rya Amerika isanira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umutumire wacu ni Frank Nziza arongoye ishyirahamwe ABM ni ishyirahamwe ry'abanyeshuri biga igisata cy'ubuganga mu Burundi, Association Burundaise des Etudiants en Médecine. Imwe mu migambi yaryo ni ukurwanya indwara zitandukanye harimo n'iziva ku kunywa itabi. Frank araza kongera tubwire bimwe mu byo bakora mu ishyirahamwe. Kumbure tugarutse ku kibazo cya Gerard yabajije bimwe mu byo mukora mu guhimiriza abantu kutanywa itabi cyangwa kurwanya itabi. Allo Frank?
Ego ndabumva.
Mwanyumvise?
yego numvise ikibazo cyo mwabajije cico cico turi ko turakora twegiye tuce dufatira ko tuvuga tuti iziza guhona zigera mu ruhongore tukaca tuvuga tuti rero rika inguvu za mbere tuzishire na cyane cyane mu gwaruka twegiye rero mwishira hamwe giwacu kuva mu 2013 twarashizeho icyo twita ama club santé mu mashure atandukanye muri ama club santé rero niho duhava rimwe kundwi tukarundika abanywanyi b'iwacu kuko baba basanzwe ari ibintu byo biga kandi tukagirana n'amahugurwa atandukanye kugira ngo dutange ubutumwa bumwe kandi butomoye hama bakagenda kuri nyamashuri babagahimiriza abo bana bakababwira ingaruka mbi zitandukanye zitahari kandi ndetse bakumviriza n'abo bana niho kenshi na kenshi dukora n'ibyiyumviro bitari byo usanga urwaruka rufise tukaca tugerageza rero kubaha impanuro zadihuye n'icyo ubuzima bujyanye n'amagara meza hanyuma ikindi cya kabiri nacyo ni uko kenshi na kenshi twifadikanije n'abamenyeshamakuru duhora tuja mu maradiyo nk'uko turi kuja bigira ngaha kuri radiyo yanyu tugatanga ibiganiro bitandukanye abanyagihugu bakabaza ibibazo kugira ngo dushobore gutanga umuco kuri ibi bibazo byose baba bafite kunywa itabi hanyuma ikindi nacyo ni uko tubifatikanijemo n'ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikizo cya sida duhora tugira amanama yo guhimiriza abantu batandukanye baba ibintu bitandukanye rwaba urwaruka baba bakuze cyangwa tukagira bimwe bita amasekeza cyangwa kampanye kugira ngo abantu babone icyo kibazo gikomeye kandi tukanarenza ko tukagira no gusaba kimwe bita pedoye kugira ngo hafatwe ibikomeye byo gukingira abanyagihugu izo ngaruka mbi zo kunywa itabi aho navuga ibyo gushyiraho itegeko ryo tunganya uko ngene itabi rimwa uko ngene rihingurwa n'uko ngene rigurishwa kugira ngo abantu banywa itabi bazibararironka biboroheye cyane kuko nabyo bifasha kugira ngo gabanura abantu barye
ego turaza kugaruka kuri icyo nyine muvuze cerekeye amategeko mubona yofasha mu kugira ngo ikoreshwa gitabi rihagarikwe cyane ingaruka zayo zishobore guhagarikwa tubandanye ku murongo ariko twakire n'abandi banywanyi biragijwe rya Amerika twakire nije imbere ikibazo cyane cyumviye alo nije imbere uratwumva nije imbere telefone iramugoye reka twakire Robert uratwumva
ndi kubumva neza
amahoro Robert
yego kuri twese
ikibazo cyangwa icyumviro ku bijyanye n'itabi
murakoze cyane ibijyanye n'itabi babivuzeho cyane iby'ingaruka zitera uko rimeze ariko nanjye ndashaka kwibaza nise ko tuzi kandi dusoma ku masangazo aba arimo itabi ibipapuro biba biri bipfunyitsemo iryo tabi amenshi abavuga ko itabi ari ribi ku buzima bwacu ku buzima bw'abarinywa cyangwa se ababa barikoresha ni iki cyafasha kugira ngo ubwo buzima bwe kwangirika tuzi ko itabi rivamo amafaranga menshi rizamura ubukungu bw'ibihugu ariko se ni gute hafatwa ingamba habaho kuzamura imisoro ndetse no kuzamura ibiciro byayo ariko tubona ntabwo bibasha kugabanya abarinywa ntabwo bigabanya abarinywa ahubwo bariyongera igihe n'ikindi rero nkibaza nise niki nka leta cyangwa se abayobozi b'ibihugu cyangwa se abashinzwe ubuzima mu bihugu niki bajya bakora kugira ngo bashishikarize abanywa itabi kuri leta hanyuma ndagaruka ku rubyiruko mu by'ukuri urubyiruko iyo hasanyweye itabi ryanyuze mu nganda hanywebwa amatabi y'ibiyobyabwenge harimo urumogi n'icyafatwa nk'ingamba mu kurinda urubyiruko kuko nibihera mu rubyiruko nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze uhagarariye iby'ubuzima yarabivuze ko hakigishwa urubyiruko ariko biragora cyane kugira ngo babe bashishikariza urubyiruko kureka itabi hari aba bararifashe bakiri batoya kubera ubuzima banyuzemo bacamo bikagorana rero kuba urubyiruko rwabasha ku kwitabira kureka itabi ni iki cyakogwa mu byo ninjya nibazo cyane hari ukuzamura imisoro ku baricuruza hari no kuba bagenda bashaka uburyo bazamura ibiciro byaryo ariko ibyo nabyo ntabwo bitanga umusaruro cyangwa se bitange umurongo uhamye icyo njye rero nibaza icyo numva cyabaho ni uko abakuriye urubyiruko ubuyobozi bw'urubyiruko cyane cyane bashishikariza urubyiruko hanyuma hagafatwa n'ingamba z'ukuntu ryagenda ricika nubwo ryongera ubukungu cyangwa se riteza imbere ibihugu bicuruzwamo ariko numva icyaba cyiza uko ridutwara abantu twakakwiye kujya turireka shishikariza n'urubyiruko kuko ariko hanini rugenda runyura muri ibyo ngibyo hanyuma tukagira ingamba zifata twe nk'urubyiruko nanjye ndatera urubyiruko ariko itabi ntabwo ndimo ndavuga ni rero twe nk'urubyiruko tugomba kwifatira ingamba kuko itabi si ryiza kuva kuri rimwe kugeza ku ijana ntabwo ari byiza nta cyiza cyaryo tubona
none Robert wavuze bitari bike kuri wowe none ubona ikibazo kiri mu barigurisha cyangwa kiri mu gwaruka wavuze ko gwaruka wavuze ko ibitigiri bisa n'ibyiyongera ahubwo bo barugwaruka rutari ko ruravavanwa n'izo ngeso cyangwa n'izo nyifu n'iyo nyifato cyangwa n'abagurisha amatabi kuri wowe ubona ari ikibazo
hari icyo yavuze ngo bakongera imisoro cyangwa se bakagerageza uburyo barica intege cyangwa se baca intege baricuruza mu by'ukuri byo urubyiruko cyangwa se abari nko batari bonye cyane ntabwo barikoresha icyo rero njye nifuza uko bagenda nifuza yuko habaho kugenda bagabanya uko ryoherezwa cyangwa se ricuruzwa mu bihugu hanyuma mu minsi izaza cyangwa se mu myaka izaza byagenda ricika kuko ntabwo ubukungu bushingira ku kintu kimwe gusa hakorwa n'ibindi
urakoze cyane Robert reka duha akanya Frank akwishimire ko tuja ku munywanyi akurikira Frank kuri wewe urantunga Robert aratanze ibyumviro bitandukanye byerekeye ukuntu kumbure uko kunywa itabi gushobora guhagarikwa cyane cyane mu gwaruka amategeko canke ingingo zikwiye gufatwa kuri we kugira ngo ukukoresha itabi bihagarikwe n'ibiki
murakoze mu bisanzwe ingingo zikwiye gufatwa zigabuye mu mice kubiri ni ukuvuga ni kugabanya ibyo bintu bibiri nicyo bita l'offre et la demande ni ukuvuga no kugabanya yuko abantu iryo tabi barironka kongera ukagabanya n'uko iryo tabi abantu baryifuza ibyo nabyo rero ntanze nshingira ko mfatiye kuri ibyo yavuze nk'akarorero iyo udugije umusoro cyangwa amataxi cyangwa amayempo mu gihugu ni ukuvuga yuko ubwa mbere na mbere amafaranga yinjira mu kigega cya leta asaba menshi nkumbure akaza no gusubirira ayo buritoje ko riri kuri yadandazwa ikindi kigira kabiri ni uko n'iryo tabi bica riziba ni ukuvuga ngo lofwe ni ukuvuga uko abantu barironka bica bigorana nawe nyine yabivuze yuko iyo bigoranye kurironka ni ukuvuga abantu baca bagabanura kurigura ubu ndaguhaye akarorero nkino mu Burundi naho tutaraja kure cyane nkino mu Burundi itabi byose byinjiye ngaha mu Burundi baritoza ko amafaranga 22 ku itabi rimwe rimwe ryose ukuvuga ngo ni siko byamye kuva kera bagiye baraduza kandi nuvuga yuko ni intambwe itari no kubera hari ibihugu inyuma yaho kandi ikindi yavuze n'ikintu bijyanye na n'ukungene ipaki itari imeze naco ni n'ikindi kintu gikomeye cyane kimwe mu byo itegeko riba rivuga ibihugu bimaze gutera imbere babwira ajya amashyirahamwe akora itabi yuko ku itabi ata kintu na kimwe cyo kwamamaza itabi gusubira kwandika ko ahubwo yuko hajya bahora bandika ko ibyo kwamamaza ushyiraho ibintu by'abantu yuko itabi ari ribi ibihugu bimwe bimwe baramaze kubitangura ibihugu bitari bike iyo uguze itabi ku ipake abanditse ko ati itabi ni ribi itabi ni uburozi ni ukuvuga ukarinywa ubizi ubu noneho bariko barasaba n'ikindi gishasha cy'uko itabi ryoba kivuga nuvuga la marque icyo bita paquet neutre nuvuga yuko itabu riguze ntiworigura ugitango ni Marlboro cyangwa ni Super Match kugira nti mwamamaze zina gitabi kuko hari zina gitabi gishobora kuba nyene intandaro yuko abantu bari kundu kamenga ni kujya umuntu akunda umuduga akavuga tu umuduga ni duga wakozwe na marque nziza kamenga rero ni ikindi kwamamaza iyo tari ni ukuvuga rero ngerageje kumwishyura ingamba zitandukanye zitezwa gukogwa ku mpande zitandukanye hariho n'akandi kantu yavuze cy'uko byinjiza amahera menshi mu biga by'amaleta ibyo nabyo hariho novuga ubundi buhinga bwo kubisubiriza kuko hari icyo bita la substitution par des cultures économiquement viables yanabyo no kuvuga yuko ufata nk'abajya abantu bahora barima itabi ukababwira uti itabi ni murihebe kuririma n'ibindi bintu ni murime umuceri no kuvuga ngo amaleta akabishyiramo uburyo kugira ngo abantu babone yuko itabi atacyo cyonyine gishobora kubabeshaho ugafata ba bantu bahora badandaza itabi ukabereka ukundi kuntu bitunganya kugira ngo babone yuko itabi atari ryo ryonyine gishobora kubatunga bashobora gukora ibindi itabi itari
Urakoze cyane reka twakire na Keza turi kumwe
Ego turi kumwe cyane
Keza shikirize kwa cyane cyumviro
Ego nataka mbanze ndamutse umutumire
Ego
Ego nataka ndabaze akabazo gakurikira Uwamaze igihe kingana iki iryo shyirahamwe ryanyu muri shinze murabye ingere muri ko murakora mubona mutera muje imbere ko mbona omenga abanyutari baguma biyongera hanyuma hari ikindi kibazo bikurikira nashaka mbaze ko twama tumva cyane cyane ishyirahamwe ryanyu ritanga izo mpanuro mu gihe hageze itarike mpuzamakungu yahariwe kurwanya itabi niki ituma mwibonekeza cyane cyane muri aya matariki ubu biba bikenewe kurusha cyane hanyuma ihera nashaka ntange ni iyi mu bisanzwe leta mwari mukwiye kujya hamwe na leta mukayisaba akaba ari itangura kugira urugamba rwa mbere wo kurwanya itabi ikabishyiramo ingufu mbere kujya ihora igwanya n'ibiyayuramutwe ni ukuvuga ziya nzoga zitemewe n'amategeko nka kanyanga n'ibindi mu bisanzwe ugiye kuraba usanga itabi nk'uko mwabivuze neza mu gitangura nta kamaro na gatoya ku mubiri w'umuntu usanga rifise atari uko usanga ririko riramwica ahanini ugasanga mbere n'ubutunzi bw'umuryango rirabusesagura ahantu usanga akarorero nk'umuntu usanga yaranyoye kuva kera aragera igihe wenyine ugasanga yemeza ko atari rose adasinzira urumva aremera n'uguheba ibyo tunze umuryango atajya kugura iryo tabi ego cyumviro cyanjye cyari icyo murakoze
kaze Frank kuvyo avuze vyerekeye ibitigiri vy'abantu biyongera abanywa itabi ni navyo Robert yari yavuze byo bari kintu cyo no kwita perception cyo bari kuri yuko ibitigiri by'abantu batera biyongera canke kuri mwego mubibona muri mu buvuzi mubona igitigiri cyiyongera canke utwigoro turiko turakogwa muri ibi bihe cyo kugurwanya itabi turiko turakora
mugisanzwe mu fiziko byakozwe mu myaka mu myaka iheze byarerekanye yuko kabisa ibi kigikana
subiramo Frank telefone yawe sanire kiracika gato subiramo mu byo muvuze
ego ndiko mvuga nti mu fiziko byakozwe ko navuze yuko dufite ikibazo cy'uko atavyigwa bikwiye dufise bishobora kutwereka neza ibiriko biraduga cyangwa ibiriko biramanuka ibiriko byakozwe mu myaka iheze novuga muri iyi myaka nka cumi iri imbere byarerekanye yuko mu bice imwe igihugu abanywa itabi babandanya bongerekana mugabo jewe ikintu mvuga ni uko yaba byakunda hamwe byoshoboka ni naco dusaba yuko hakugwa cyigwa cerekana neza mu gihugu kumwe n'ibyifasha no kumwe n'abyagiye bigongera niho twobona neza mugabo ico navuga kuri ico kibazo ubajije cyo kuvuga igituma abantu baguma bigira nuko nkuko nabivuze gushika ingamba zikomeye ntizirashika neza aho twebwe twifuza kuko nabivuze yuko urugamba rwa mbere nuvuga aho bihagaze hariho ikintu kinini kibangamye cy'uko atategeko rihari hariho ingingo nyinshi zidakunda yuko zifatwa kuko zitaba zifise aho zokwamura nuvuga izo ngingo bofata urumva rero nuvuga ibibandanye biduganye kuko ntibisigura yuko utwigoro turiko turakora tutariko turagira ikimaze nuko ahubwo yaba ututwigoro tutariko turadukora itigira ahubwo biba biduga ku rugero rurengeye cyane gose
yabajije igihe ishyiramo ryanyu rimaze rikora kandi n'ukuntu mukorana na leta navyo nyine birakenewe
reka mpere kuri icyo cya nyuma yavuze yuko koja hamwe na leta ikintu no mubwira nuko dusanzwe turi kumwe kuko twebwe turakorana n'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida na cyane cyane kuri ibyerekeye itabi biciye mu mugambi wayo w'igihugu wo kugwanya indwara zitandukira kandi zigenda mu gihe kirekire ubure uko muri mutashoboye kubaronka nabo nyine bari kuvuga kugwa nabo nyine twigoro bariko baragira niho ntumbure ngira ngo kezari kuca yumva uburyo tuba turiko turakoranamo hanyuma ku byerekeye ishyirahamwe ry'iwacu rimaze dorumanya imyaka 15 muri uwo mwaka w'2017 nyine kuko ryabaye yatanguye mu 2002 hanyuma icyo yabajije nacyo cy'uko dutera imbere tubona yuko turiko turatera imbere kuko aho twari turi mumbure hakiri imyaka 5 siho turi hanyuma ikindi nacyo yabajije cerekeye iki cy'uko umenga tuboneka cyane iyo hageze
iminsi mpuzamakungu
iyo nibaza yuko atavyemeza cyane kuko gusa umunsi mpuzamakungu igituma ariho bumva ubutumwa bwinshi iko nuko haba ari kibazo nyene cabaye mpuzamakungu abantu bose nico baba bariko baravuga nayo ubundi no mu bisi yose kuva kuwa mbere kwezi kwa mbere gushika gatatu nyine y'ukwezi kw'12 tuba turiko dukora ibyo bikorwa bitandukanye gusa abanyagihugu ntibo bandanya bavyumva nkuko baba bariko barabyumva iyo hageze naho ni menyesha makuru usanga biriko birabivuga cyane ugasanga ijwi ko rija kure kuruta uko risanzwe
urakoze cyane Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho ku munsi wa gatatu tuganira ku byerekeye amagara y'abantu no munsi nk'uko mubyumvise no munsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya itabi ku isi mutumire wacu ni Frank Nziza harongoye ishyirahamwe ABM ishyirahamwe ry'abanyeshuri biga igisata cy'ubuganga mu Burundi Association Burundaise des étudiants en médecine imwe mu migambi yabo rero bakaba bafise inyo kugwanya indwara zitandukanye zitandura harimo n'iziva kuri uko gukoresha n'uko kunywa itabi. Tumira mate turagaruka murakoze.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Tubandanye ku murongo twakira abanywanyi bira Ijwi rya Amerika ku kibazo gucitabi umunsi aho tuko turaganira ku munsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya itabi ku isi. Twakire Steven. Steven, turi kumwe. Hello, Steven. Ego, uratwumva ikibazo cyangwa icyumvi?
Ntererano. Akenshi ndi mugere ndakunze kubona urwaruka rukunze kuba rukoranywa habi. Nageze no kubona nshaka ubuke buke. Kandi ingaruka mbi z'itabi tukaba tubizi. Ndabona nasanze kuyitabi bituma n'uko uba ufite umugenzi mujyana arinywa ugasanga ari kwigishije. Hanyuma akenshi no hanyuma abagenzi nkatwe twirinda abagenzi babi abagenzi usanga bakarinda abagenzi banyitari kugira ngo bari kwigishe urinywa. Ikibazo nacyo mbe ko kugwanya itabi ryagingire mu Burundi nenga byoca mu myaka myinshi cyane bariko barakora kugira ngo umubare w'abari mu itabi bagabanuke.
Steven, ntitwashoboye kuronka abo mu rwego rw'amagara y'abantu cyane cyane ku bijyanye no kurwanya itabi nibo ico kibazo bari kukikwishyura neza na neza kukiriko kirakogwa. Ariko reka tureke Frank kumbure ko rimwe na rimwe bakorana twumve mu bimwe mu byo bari kubirakogwa muri iki gihe mu kuhagarika itabi. Frank?
Ego murakoze nkuko mubivuze dusanzwe tubikorana kandi byinshi iyo babikoze tuba turi kumwe baradutumira nkuko natwe batumira iyo twagiye kuba ishyirahamwe. Nuvuga nti ibiriko birakugwa naho bitarashika aho umuntu yovuga yuko ari ishimishije cyane yahari kuko ntavuze yuko bagira amasekeza atandukanye yo guhimiriza na cyane cyane rwaruka rwa buri ruri mu mashuri cyangwa rutari mu mashuri kugira ngo itari ritangure kuri wanashaka kwereka yuko bavuga icyo kibazo ariko baragitahura uko mwakweze mu 2016 ibiro by'umukuru w'igihugu byandikiye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busaba yuko hokorwa kugwa no kugani ikindi cyane cyo guhimiriza abantu kuba itabi ari naho rero hakoze ga igikorwa kimwe cyane tabereye ku kibuga cy'umupira sensibiliza gakora ariho bari batumiye urwaruka rwinshi cyane rwose rwari rwaje gukurikirana izo nyigisho zari kugira hatangirwa haragikinwe utukino dutandukanye twerekana ingaruka mbi zitari eka ndetse n'ubundi butumwa bwarahatangiye butandukanye. Mugabo rero tukavuga tuti naho hariho utwigoro turi kutragizwa twananya tuvuga ahubwo cyango cyari mu gatutu
murakoze cyane reka twakire na ngabirano ngabirano uratwumva yalo ngabirano ngabirano ndova yavuye ku murongo wa telefone urakoze cyane Frank Nziza utubandanyije kuvuga kubijyanye n'ubutunzi bwo mu ngo akenshi wavuze ko nk'itabi rimwe rigugwa nka 22 y'amarundi niko nangahe
ese ntare nabwiye uko itabi bagitoza ikori ry'amafaranga 22
itabi rimwe rigugwa nka ngahe
itabi rimwe usanga ari wa cyana n'itano cyangwa amajana ari nagivanga atabyemeza uko naje ntagenyo mugabo ni itabi abahora barigura ndabona yuko ririmbi cyana n'itano cyangwa amajana
ipake yose ikagugwa nka ngahe ipake yose igugwa nga nkaye kugira ngo umuntu agereranye icyo kindi kintu yogura aretse kugura iyo pake itanga
igugwa nk'amafaranga 2000 hagati bivanye na na marque usanga ari gugwangira hagati y'ibihumbi nka 2004
2004 no kuvuga nka nk'ibihumbi 4 niba bigugwa ibihumbi 4 birashaka kugira ikiro cy'umuceri
ubya ndanare naho ndobana bibi ikiro cy'umuceri kiba kirimo
bivugwa ko OMS bivuga hari nk'akabazo muri telefone yanyu reka tumbure bagukure ku murongo barakugarura hariho amajwi agaruka mu murongo radijwi rya Amerika isamira ni Washington DC muratutunga hariho amajwi yava muri telefone ya Frank Nziza ariko turamugarura ku murongo kugira ngo tubandanye ikiganiro nkuko twabivuze mbere hari ingingo zijanye no kurandurana n'imizi ingeso yo kunywa itabi zofatwa nkuko bivugwa na OMS ibihugu byofata nk'ingingo zimwe zimwe mu gukingira abanyagihugu bavyo nkuko bavuga barenga ku mamiliyoni ingwara nyinshi no gupfa bivuye kuko kunywa itabi OMS ivuga kandi ko byofasha kugabanya ubukene mu miryango mu cegeranyo bakoze ku nshuro ya mbere basanga kugwanya kino kibazo kibangamiye abanyagihugu bishobora no gufasha gukingira ibidukikije OMS ivuga yuko imyavu itabi irimo ubumara bubi butandukanye bushika ku bwoko ibihumbi ndwi OMS ivuga kandi ko atari ivyo vyonyene ivuga ko kununywa itabi bigabanya ibikorwa bizana iterambere mu miryango hakaba ihitamo igifungura nabi kandi bikanakwiza impemu mbi mu mazu reka tugarure Frank Nziza ku murongo tuko turaja ku musozo w'ikiganiro aduha akajambo ka nyuma canke impanuro Frank Nziza turakuronse ku murongo ibya byagoranye gato ariko akajambo ka nyuma dusozere kino kiganiro canke impanuro nizihe urakoze
ego akajambo ka nyuma no ha abantu bariko baratwumviriza nuko itabi ata muntu umwe yari tanguye umugora cyane yeba ni bwo gutuma no utanga hanyuma asigaye bashimira kubona mwaduhaye aka kajya kugira ngo abantu bari kubara twumvishobora kumva ingamba turi kutakora kugira ngo
urakoze cyane Frank mu majambo make cyane ijya ujya mu gwi wa Club de Sante mugira wogerageza kubwira abanyeshuri bamwe aho mubigirira na ryari muri make
ubu mugwi dusanzwe tuwufise mu mashure atandukanye no kuvuga ngo amashure ahanini na mashure yungaha ibujumbura no kuvuga amashure asanzwe abinya nayo iyo migwi tudanije kuza icyo nuhamagarira nk'abanyeshuri bariko baratwumviriza abazoyumva ku ishuri yabo yuko ari nuko boza barayitabira kugira ngo bashobore kubaha ubwo butumwa
urakoze cyane ni byiza cyane Frank Nziza arongoye ABM urakoze cyane kwitabira kino kiganiro kurono munsi wahariwe kugwanya itabi bari muri kumwe naho yanitanga ishaka ndabashimiye mu mwese mwaduteza amatwi abadufashije mu buhinga bw'ibyuma na Innocent Kimenyi yadufashije kwakira amatelefone no kwegeranya kino kiganiro ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mubandanye mwumviza ibiganiro n'amakuru hano ku radio Ijwi rya Amerika